Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe nongera ndabaha n'ikaze muri rya sango ry'amakuru mu Kirundi turi ku munsi wa kane genekereza rya 21 Nyakanga umwaka wa 2023 amakuru twabateguriye adakora gitwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira kujenekereza mbunarimwe nyasanga ukumwa kutase amakungu alahimbazi mwusimuza makungu wali wa mahoro kumushikila nganji ajejwe ibizagateka ka zina munu nogufata na munda imerde sabushimike guyumonsi ushite mugihe muburundi amahoro aliyose aliko Marie Louise Larichako alongo yumuhari ina mahoro wewe siku abibona avuga ko mu Burundi amahoro ari kure nk'ukwezi biturize ku mabi yagahomera bunwa akoregwa abarundi muri kino gihe amabi akoregwa impunzi z'abarundi zahungiye inyarugusu muri Tanzania arabandanya kuruno wa kabiri amapikipiki 25 y'impunzi iyo yaramaze kufatwa n'igipolisi bagasabwa kwiyandikisha mazohunguka kugira ngo ayo mapikipiki bayasubizwe urunani rw'amashyirahamwe anira gateka ka zina muntu makambi y'impunzi bariyamiriza iyo nyifato Jean Bosco Vyizigiro avugira CBDH Vicar avuga ko ubwo ari ubusuma butagira izina makuru y'ubutungane hari abagabo babiri bari mu rwaruka rw'imbonerakure bo mu gisagara ca Ngozi bafungiwe muri komisari ya gipolisi ngai Ngozi bagirizwa kuba baribye ipikipiki haciye imyaka ibiri aya n'ayandi ni mu kanya ndasubiye kuba ikaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
turasubiye kwa ikaze mwebwe mwahisemo radio Inzamba agateka kawe igenekerezo rya 21 Nyakanga ukumwa kutashe amakungu arahimbaza umunsi mukuru wahariwe amahoro icivugo muza makungu cy'uyu mwaka ni bikorwa by'amahoro nihangiro ridushikana mu gushira mu ngiro imigambi y'iterambere rirama mu bushikiranganje bucejwe iby'agateka ka zina muntu gufatana mu nda mu Burundi bavuga ko uyo munsi ushitse abarundi bari mu mahoro ntangere mu ijambo ryashikirijwe n'umushikiranganje Imerde Sabushimike avuga ko u Burundi bubandanya gutsimbataza amahoro mu gukingira agateka ka zina muntu Imerde Sabushimike
Icyo kivugo rero gihamagarira umuntu wese kugiti ciwe canke afadikanije nabandi gutsimbataza amahoro. Ibyo rero bidufasha gushika kwihangiro giterambere rirama mu kubaho dutekaniwe mu butungane kuri bose kandi twiteze imbere. Uyu munsi mukuru kandi uhuriranye n'ihimbazwa ry'imyaka 75 yitangazo mpuzamakungu ry'agateka kazi na muntu hamwe n'amasezerano mpuzamakungu ajanye no gukinga no guhana icyaha cy'ibonyabwoko. Burundi rero buhimbaje umunsi mukuru mu gihe igihugu cyose gitekanye abenegihugu bari ku mirimo bakamisha amahoro ibikorwa by'iterambere. Burundi bukaba bubandanya gusimbataza amahoro mu gukomeza guteza imbere no gukingira agateka kazi na muntu bifatiye mu gushigikira ukungana ubutungane n'intwari bereye. Icivugo kwera rw'igihugu kivuga kiti duharanira amahoro mu gutsimbataza iterambere rirama. Icyo kivugo rero gishira imbere ugutsimbataza imigambi y'iterambere kugira ngo u Burundi bushike aho mu 2040 buba bwifashe mu 2060 bube buteye imbere. Aha mu gihugu cyacu ibirori byo guhimbaza uwo munsi mukuru biriko birategurwa ukazobera mu ntara imwe muzigize igihugu cyacu isango nyezina ry'uwo munsi tukazoribamenyesha hanyuma.
tukivuga uwo munsi wa 21 Nyakanga mushitse abarundi bakoregwa amabi yagahomera bunwa abandanya akogwa mu gihugu yakerekana yuko amahoro akiri kure nk'ukwezi ivyo binegugwa n'umuhari n'amahoro kuri uyu wa 21 Nyakanga umunsi uko twabibabwiye muzamakungu wahariwe amahoro Maria Louise Barichako arongoye umuhari agahamagarira indongozi z'igihugu kwerekana mu bikorwa ibyabo ko bifuza koko yuko amahoro yogaruka mu gihugu nkuko badahengeshanya kubivuga mu majambo yabo ako kam Marie Louise Barichako agatera kandi n'abarundi bose kumwe wese afite uruhara mu kugira amahoro asasagare Marie Louise Barichako arongoye umuhari urimwo abakenyezi n'abigeme inamahoro
kuva mu kwezi kwa ndamukiza umwaka wa 2015 aho mugambwe CNDD FDD washikira ku butegetsi biciye ku biganiro cyashitse kuri amasezerano y'Arusha yarondera amahoro no kunywanisha barundi mu mwaka wa 2002 abanyagihugu benshi babanje kugira icizere ku Burundi bwashitse kuco bwari bwarifuje gushikira amahoro ukubana neza gusubiza hamwe tukunga ubumwe ariyo nzira yo gushikira rya terambere ryama no gutonganirwa kwa twese rihibambewe ya mahoro no gusubiza hamwe byabaye nk'indoto yaciye inzima kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 harakozwa mabi menshi yo gutwaza umukazo no kuburabuza abanyagihugu iterabwoba gutwaza igikenye bikorwa n'abajejwe umutekano wa mugwi w'imbonera kure hakaba n'ubwicanyi ugufata ku nguvu no gukorera yandi mabi menshi afatiye ku gitsina bigeme n'abakenyezi gusahura no gusambura amatungo y'abanyagihugu ukwica ukunyuruza no kubuza uburenganzira bwa kiremwa muntu bwo kuvuga icyo umuntu yiyumvira bwo kuba yogira inama n'abandi kuba mu mashirahamwe ibyo bikaba ari byo byazanywe nako kabi kahitiye mu gihugu ukudatora umuti kwako bikaba bidasa n'ibyo razishinge abajejwe igihugu naho mu majambo bazi kubivuga neza ariko bikorwa bijanye bikama kure nk'ukwezi by'ukuri amahoro abategetsi baririmba mu Burundi ntawuyabona mu buzima bwa misi yose haracakenewe ko kuri amajambo meza bavuga bokongera kubikorwa maze bakugurira irembo ya ya mahoro wa mutekano na rya terambere rirama cya bose harageze rero ko abarundi twese duhaguruka twese hamwe n'umwe wese ubwiwe mu nguvu n'ubushobozi by'umwe wese kugira ngo twese turondere ya mahoro twifurize ubucacu nabo cibarutse
mu makuru ya politike urunani Sefor Arusha rihurikiyemo imigambi itavuga rumwe na leta rurateye ivyasa amajambo aherutse gushikirizwa na Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi Sever ujejwe gutohoza ukuri no gusubiza hamwe kw'abarundi akaba ari amajambo avuga ko impunzi z'abanyarwanda zari mu Burundi zakoze ho nyabwoko ry'abahutu mu 1972 kubw'urunani Sefor Arusha wese ko ibyo Ndayicari yashikirije ari ibinyoma gusa ngo birashobora no gusubiza inyuma umugambi wo gusubiza hamwe hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda ubwo runani rusaba abarundi bose n'amakungu kutaha agaciro na gatoyi ibyo bivugwa na Ndayicari hamwe n'umugwi arongoye kuko ngo bibugwa nko rufatiye kumoko Jean Bosco Rwigemera akaba ari cegera curongoye urunani Sefor Arusha
nkuko twabivuze twongere tubisubire Ndayicariye n'umugwi wiwe nta kindi cabaranze atari uryanisha abarundi mu kwigisha urwanko abahutu bategerezwa kwanka abatutsi aho kurondera ukuri no kubanywanisha nibyo imwakiro hariyo impunzi nyinshi z'abanyarwanda byakozwe si abanyarwanda babikoze abo nta jambo bari bafise nta ngingo bafata ubu rero Ndayicariye ariko arondera gukorera ku bishobisho kugira yerekane urugero rw'ikibi abatutsi baba barakoreye abahutu mu kubica urwa gashinyaguro akeneye gukoresha amajambo nkora mutima kugira nubarafise amakenga aje nago akeneye ko umuhutu yanka mututsi nta kindi arondera ariko muri rusangi izo mpunzi z'abanyarwanda ntizari mu butegetsi nta ngingo zashobora gufata nta gisirikare zarimo nuwo bari yarabinyegejemo mu gisirikare nta wari mu buyobozi bw'icyo gisirikare byo ndayicariye rero avuga ni kugira garure kwa gwanko perezida Nkurunziza yari yarabivye ko kwanka u Rwanda cyane cyane mu gihe iki gihe tuzi yuko imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda yari imaze iminsi yifashe neza burya rero mu Guisevere uri kurahusha inzira uriko urahusha iteka wahawe ryo gukiza u Burundi n'abarundi birababaje Seforo isaba abarundi n'amakungu ko atagaciro na kamwe yo kugera iha ivyo ndayicariye avuga n'umugwi wiye
ni Jambosco Gwigemera icegera curongoye urunani Seforo arusha tumira matemukanya cyo tubandanya n'amakuru avugwa hariya mu ntara ya Muyinga
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
imfashanyo zigizwe n'ibintu bitandukanye harimo amamatera amashuka uburengeti amasabuni kwikoga no kumesa amakaye indobo n'ibindi nivyo vyashikirijwe kuri no wa kane abanyeshuri 14 biga mu mwaka wa nyuma mu seminari ntoya imuyinga yitiriwe umweranda Pio w'icumi ibyo bikabyashikirijwe n'amashirahamwe World Vision n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge mu ntumbero yo kugarukira ku buzima bw'abanyeshuri bononerewe ibintu byabo umuriro wadutse ejo mu buraro bw'abo banyeshuri ibikoresho byabo byose bikaba byarahiye biratokombera nkuko amakuru ava ngaho mu seminari Muyinga bitumenyesha iyo mfashanyo yatanzwe n'ayo mashyirahamwe ahemirijwe na buramatare w'intara Muyinga Jean Claude Barutwa nayo iruhande y'ibyo bikoresho umunyeshuri wese akaba yaronkejwe amafaranga 10,000 buramatari we nabo bashikirije iyo mfashanyo bakaba bemereye abanyeshuri kuzobaguma hasi kugira ngo ubuzima bwabo bwo ku ishuri bubandanye makuru ajaye n'ubutungane hari abagabo babiri bazwi ku mazina ya Chokuma Jonas na Girukushaka Victor bamugisagara cha Ngozi bose basanzwe ari mbonera kure bapfungiwe kuva kuri no wa gatatu muri komisari ya gipolisi Ingozi bagirizwa kuba bari ipikipiki haraciye imyaka 2 mu nyuma barayigurisha nyene kwibwa agasaba yuko yosubizwa icuma ciwe ni nkuru tubaza Eddie Claude ni nazwe
inkuru ziva aho mu bisagara cha Ngozi zimenyesha ko uwitwa Jonas Chokuma yari mukuru wabunguruza abantu kuma pikipiki giruko ishaka nawe ngo akaba yari cegera ciwe abo nabo bari muhunguruza abantu kuma pikipiki ariko bakongera bakaba no mu mugwi wabo bita abasekirite ngo haraheze igihe umwe muhunguruza abantu yibigwa ipikipiki kumuhana iwe kuri wa kabiri wahora ayikoresha imbere yuko yibwa ngo yayibonye aca arayikeka iyo pikipiki yiwe ikaba yaribwe haraciye imyaka 2 ngo yaciye asaba ibyangombwa uwo yariko arayinyonga uwo nawe akaba yaravyerekanye mu nyuma basanze ibitari bike kuri iyo pikipiki byarahinduwe kiretse inomero y'imoteri nyene kuyibwa yerekanye ibyangombwa byiwe baca basanga inomero zisa n'iz'imoteri y'iyo pikipiki uwo rero yayifatanywe yaciye amenyesha ko yayiguze amafaranga imiliyoni 2,500,000 vy'amarundi n'abagabo babiri aribo Chokuma Jonas na Girukwishaka Vyato mu nyuma rero ababiri ngo niho kuri uyu wa gatatu bafatwa ku mutahe w'umushikiriza manza wa Repubulika Ingozi yene kwibwa agasaba ubutungane kuri wa ipikipiki iwe ngo kuko mu gihe yibwa yari ikinjasha abanyagihugu na cane cane abagendesha amapikipiki aho mu ntara ya Ngozi basaba ko abo bantu bohanwa isunzwe amategeko kuko ngo bari basanzwe bigamba ko atawo bafata ngo abapfunge.
Turabandaniza ano makuru mwikambi impunzi inyarugusu muri Tanzania ampikipiki 25 ari yamaze gufatwa kuva kwa gatandatu w'indwiheze gushika kuri uyu wa kane mwikambi impunzi inyarugusu mu gihugu cha Tanzania. Imugisekeza yo gufata ayo mapikipiki yatanguye mu kwezi kwa gatandatu kuno mwaka. Amapikipiki menshi akaba amaze gufatwa harimo 25 yafashwe muri iyi minsi itatu heze, no kuvuga kuva ku munsi wa gatandatu gushika kuri uyu wa kabiri. Ku bazifata ngo bavuga ko ari umutungo w'igihugu cha Tanzania, ngo naho abategetsi bababwira ko abazokwiyandikisha gutaha bazozisubizwa, ngo ariko bikagaragara yuko ari ububeshi atacerekana yuko bazozisubizwa. Imunzi kabona ko ubwo ari ubusuma bweruye. Reka inkuru tuyibaze Alain Majesté Barenga.
Abarundi bahungiye mwikambi ya Nyarugusu mu gihugu cha Tanzania bavuga ko ibyo bakorerwa bisigaye bigoye gutahura. Bavuga ko kuva mu kwezi kwa gatandatu kuno mwaka amapikipiki amaze gufatwa ari menshi cyane, nayo kuva mu mpera z'indwi irangiye gushika kuri wa kane hafashe izirenga 25. Abapolisi bazifata ngo babwira ayo mapikipiki ngo ari itunga rya Leta ya Tanzania kandi batemerewe gukora ibikorwa byo kwiteza imbere. Ngo ushaka kuyisubizwa nawe ngo banze kwiyandikisha ngo bataha.
Dafite agahinda n'umubabaro ku isoko ry'amapikipiki yacu ngaha mu kandi kugira ngo rwose isoko ry'amapikipiki ryatanguye kuva kwa gatandatu. Mugabo tunafata amapikipiki tugiye kuzahaka kandi baduha batubwira ko ushaka ipikipiki yiwe ari kwiyandikisha agahongoka uhungutse ari washobora guca abaha ipikipiki yiwe. Mugabo n'amasaha bigenze umuntu yiyandikishije agiye kuyaka ayo bamuha iminsi menya hariho abantu babiri muba turi kumwe muba dafashwe bagiye kwaka izo pikipiki biyandikishije baragiye icyo tugiye kutaka nta na kimwe batwishyura batubwira yuko ari imari ya Leta ari ubutunzi bw'igihugu cya Tanzania.
Bavuga ko Leta ya Tanzania iri kwirabambura kuko ayo mapikipiki bayaronse bivuye mu nguvu zabo, bagasaba iyo Leta hamwe na HCR kugira ibishoboka byose kugasubizwa amapikipiki yabo.
Kuva mu kwezi kwa gatandatu rero numva ko hari amapikipiki menshi cyane ahari uhashyitse ushobora ku munwa, ahubwo ibiri kubiraba ni ubusuma bagomba kubyiba. Tugomba gusaba HCR ndetse na Leta ya Tanzania perezida kugira ngo badufashe baduhe utwatsi kuko nitwe twabuze amafaranga twirondereye turinze kubira ubwoya, ndetse tubakoreye abatanzania nyine bakaduhemba hanyuma tukabona kujya kugura utuntu two dufasha two kumvira twiteza imbere.
Yabo si yasamanje njenje arongoye kabi impunzi ya Nyarugusu cyangwa gutwara igipolisi ngaho nyene nta n'umwe yashoboye kuboneka kugira ngo agire icyo abivuzeko.
Mu runani rw'amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu akorera makambi y'impunzi CBDH Vicar bari yamirizi yo nyifato yo kwaka impunzi zo mu ikambi Nyarugusu amapikipiki yazo, bakababwira ngo biyandikishe mwazohunguka kugira bashobore kuzisubizwa. Jean Bosco Vizigira avugira ubwo runani amenyesha ko ubwo ari ubusuma butagira izina, agasaba yuko ibyo bintu byohagarara tumutega amatwi.
Muri CBDH Vicar twasuye kumva ko umugambi gayitse wo kwambura impunzi amamoto yabo biguriye ukomeje muri iyi minsi ibiri ishize. Tumaze kumenya ko amamoto agera kuri 25 bayabambuye, kandi abayobozi b'inkambi zo muri Tanzania by'umwihariko za Nyarugusu bababwira ko ushaka moto yiwe yakwiyandikisha gutaha maze akayibona. Ariko ikibabaje n'abajya umutima amenyo bakavuga ati kubwo kubona utumoto twacu twiguriye reka twiyandikishe, CBDH Vicar imaze kumenya ko bataziba. Ku ruhande rumwe tukavuga ngo n'ubusuma buteye isoni bwo gutera ibyatsi, ku rundi ruhande tukavuga ko bibabaje cyane kuko ni muri wa mugambi CBDH Vicar yamisemerera ivuga wo kugomba kwirukana impunzi ku nguvu ngo zifati ingingo yo gutaha. Basaba rero abayobozi ba Tanzania, abayobozi ba karere k'ibihugu duherereyemo n'abayobozi ba hase kureka abantu ngo bahohotegwe barabo kandi turasaba ubuyobozi bw'ikambi abo barundi barimo mu gihugu cya Tanzania ko bwo kwikubita gashi kubera ibikorwa byose bitewe bitebuke bizomenyekana.
Ni kuri iryo jwi rya Jean Bosco Vyizigiro duce dusozera ko namakuru twariko turabashikiriza. Turashimire mwebwe mwese mwaduteze amatwi, turashimiye n'abamfashije gutororokanya ano makuru n'abutaha.